ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Ingingo z'ingenzi umunyapolitike Moise Katumbi Tsapwe yiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu ejo kwa kane yiyamamarije mu mujyi wa Goma.
Bashyizeho ubuyobozi bwa gisirikare ngo bagiye kubazanira umutekano, ariko ibyo byose ntabyo mwabonye. None njye nka Moise Katumbi nje guhindura ibintu muri iki gihugu.
Uwo ni Moise Katumbi, umwe mu bakandida biyamamariza kuyobora Kongo. Igihugu cya Somalia kibaye cya munani kinje mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, EAC. Ibiro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS byemeje bwa mbere ko indwara y'ubushita bukomoka ku nkende yatangiye gufata abaturage muri Kongo binyuze mu mibonano mpuzabitsina. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Ibiro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS byemeje bwa mbere ko indwara y'ubushita bukomoka ku nkende yatangiye gufata abaturage bo muri Kongo binyuze mu mibonano mpuzabitsina. Frederic Nkundikije.
OMS yemeje iyo nkuru mu itangazo ryasohotse ejo ku munsi wa kane, rivuga ko mu nyagihugu akomoka mu Bigi yagendeye Kongo mu kwezi kwa gatatu yanduye umugera iyo ndwara akimara gushikayo. Ibiro OMS bivuga ko uyu mubirigi yemereye ko aryamana n'abandi bagabo, kandi ko yari yagiye mu butambiro bwo mu kibanza kitemewe n'amategeko bugenderwa n'abagabo basanzwe bahuza ibitsina n'abandi bagabo. OMS yatangaje kandi ko abantu bose bahuje ibitsina n'iyo mugabo banduye umugera iyo ndwara iva ku nguge. Bubaye ubwa mbere habonetse ibyemezo si musiga ko iyo ndwara ishobora kwandukira iciye mu guhuza ibitsina, nk'uko bitangazwa n'umunya Nigeria Oye Wale Tomori ari mu murwi w'abashakashatsi mu ishyirahamwe OMS.
Muri Afrika y'Epfo, Oscar Pistorius uzwi mu mikino mpuzamahanga yo gusiganwa akaba afite ukuguru kurimo icyuma, yarekuwe abanje kugira icyo asabwa nyuma y'imyaka icumi afungiwe kwica umukobwa bakundanaga. Frederic Nkundikije, turacyari kumwe.
Oscar Pistorius yahagaritswe mu 2014 kubyaha byamwagiriye ko yishe umukobwa akundana River Steiner Camper. Uyu munsi ku gatanu yemerewe kuzorekurwa kuva ku igenekezo rya gatanu ry'ukwezi kwa mbere umwaka utaha, habanje kwihwezwa ibintu bimwe bimwe. Uyu mugabo yavuye ku rwego rw'umuntu yabaye kirangiranwa amakungu aja ku rwego rw'umwicanyi mu myaka yababa cumi iheze. Pistorius yishe arashe umukunzi wiwe Steiner Camper mu mwaka wa 2013 ku munsi w'abakundana uzwi nka Mutagatifu Valentine. Mu mwaka wa 2017 Sentare Gasambura Manza yarasubiyemo urwo rubanza ica imucira umunyororo w'imyaka 13 n'amezi atanu. Yari yabanje gukatirwa umunyororo w'imyaka itanu mu 2014 na Sentare Nkuru, yamara Sentare yungurizwamo imanza isanga icyo caha cyo kugandagura Steiner Camper yaragikoze koko, ica imusubiza mu ibohero mu kindi kiringo cy'imyaka itandatu mu mwaka wa 2016. Irekurwa ryiwe rimusaba kutazova mu gisagara cya Pretoria atabanje gusaba abategetsi ubwo burenganzira kuzofata inyigisho zifite intumbero yo kumufasha kugabanya ishari yongere azi aritanga mu bikorwa byo gufasha mu kibano ciwe.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mugiye no kuri waishatu radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook, YouTube, Instagram na X. Mudusanga kuri VOA radio yacu mu kanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere kuri igihugu cya Somalia kibaye cya munani kinje mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, EAC. Ni icyemezo cyafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango wabereye Arusha muri Tanzania Muri yo nama Perezida Salva Kiir wa Sudan yepfo niwe kandi wemejwe kuba agiye kuyobora uwo muryango mu gihe cy'umwaka hasimbuye kuri umwanya Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Inama ya 23 y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'Uburasirazuba yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandatu barimo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, William Ruto wa Kenya, Yoweri Museveni wa Uganda, Salva Kiir wa Sudan yepfo, Hassan Sheikh Mahmud wa Somalia na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Rwanda rwahagarariwe na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente, naho Republika Demokrasia ya Kongo ihagararirwa na Minisitiri w'Ingabo Jean-Pierre Bemba. Ikibazo gikomeye cyatwaye umwanya munini nk'uko byavuzwe ni icyerekeye umutekano muke mu burasirazuba bwa Republika Demokrasia ya Kongo. Umuryango ni wo wiyemeje gufasha kugarura amahoro n'umutekano, woherezayo ingabo gufasha iza Leta ya Kongo guhangana n'imitwe y'inyeshyamba harimo no wa M23 wigaruriye ibice bitari bike mu burasirazuba bw'igihugu. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha. Umunyapolitike Moise Katumbi Tsapwe wiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ku ejo kuwa kane yiyamamaje mu mujyi wa Goma, aho yakiriwe n'imbaga y'abantu benshi bageze ishyaka rye n'abandi bamushyigikiye. Jimmy Shukran Bakomera yarahari.
Uyu munyapolitiki yajeherekejwe na Bwana Matata Mponyo Giste wahoze ari ministre w'intebe ku butegetsi bwa Joseph Kabila, Setke Kuni na Bwana Frank Jongo, aba bose bari biteguye kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, ariko ku munota wa nyuma bahitamo kwiyunga na Moise Katumbi nk'umukandida wihariye utavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku kibuga mpuzamahanga cy'indege hano mu mujyi wa Goma, Moise Katumbi Chapwe yakiriwe n'ibihumbi by'abagize ishyaka rye bari baje kumusanganira. Amabendera, amafoto n'indirimbo zisengeze umukandida w'ishyaka Ensemble pour la République muri Republika Demokarasi ya Kongo nibyo byumvikanaga muri aba banyekongo. Urugendo rw'iminota 47 rw'amaguru rwakozwe n'uyu mukandida kuva ku kibuga cy'indege kugera kuri stade hafi yo mu mugirwa hagati, aho yagombaga kuganira n'abari baje kumwakira. Mu ijambo rye, Moise Katumbi yagarutse ku bibazo bitandukanye byo mu burasirazuba bw'igihugu byibanze cyane ku ntambara.
Bashyizeho ubuyobozi bwa gisirikare ngo bagiye kubazanira umutekano, ariko ibyo byose ntabyo mwabonye. None nge nka Moise Katumbi nje guhindura ibintu muri iki gihugu, ndabizeza ko muzabona umutekano usesuye hano mu burasirazuba, kuko nge ndi umugabo w'ibikorwa.
Moise Katumbi kandi yagarutse kuri manda ya Perezida Felix Tshisekedi wahoze atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Joseph Kabila ubw'ishyaka PPRD ryari riyoboye ubutegetsi. Kuri we, manda y'imyaka 5 ya Felix Tshisekedi ntacyo amariye abaturage bo muri Kongo, cyane cyane bo mu burasirazuba bw'igihugu. Yasezeranyije abanyekongo guhindura ibintu mu gihugu. Abagize ishyaka rye hano muri Kivu ya Ruguru bo baravuga ko bizeye insinzi y'uwo mukandida wabo mu matora.
Tunaamini Mungu wa mbinguni nana
bizeye ko Imana iri kureba ibi byishimo dufite, kandi Moise wacu azatambuka. Nibyo, gutambuka kwe ni ngombwa kuko turabyizeye cyane, akazi karimo gukorwa rwose.
Nubwo uyu mugabo ari mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora Kongo, abakurikiranira hafi bya politiki ya Kongo bo bavuga ko adafite amahirwe yo gutsinda amatora kubera ko Tshisekedi adashobora guhara manda ya kabiri ayobora iki gihugu. Uyu ni Bwana Boyongo Kitsa Marcus, umusesenguzi wa politiki ya Kongo, wavuganye n'ijwi rya Amerika.
Nusomo da la periode electorale du la loi a permis a
tout candidat uhitiye kushinga ryemereye buri mukandida wese gukora ibikorwa byo kwiyamamaza. Rero kuri Moise Katumbi yego nawe ni umukandida, ariko Tshisekedi ntabwo ashobora guhariye imanda. Ibibera mu bigo bya leta byose ntabwo byatuma Moise Katumbi aba perezida mu gihe Tshisekedi ayoboye manda imwe gusa. Oya, ibyo ntibishoboka rwose.
Kuva ibikorwa byo kwiyamamaza bitangiye muri Kongo tariki 19 uku kwezi, uyu munyapolitiki akomeje kwigarurira imitima ya benshi. Kugeza ubu uyu ni usa naho ahanganye na perezida Felix Tshisekedi w'igihe. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tujye mu Burundi mu ntara ya Nyanza Lac, aho umunyabugeni Niyonkuru Emmanuel akora ibintu bitandukanye mu mahembe uyu arasaba urubyiruko kwita ku kumenya imyuga aho kwiruka inyuma y'imyanya mu bya politike gusa inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo dusomerwa na Thierry Vendayishimiye i Kigali.
Ushitse mu rugo rwa Niyo Nkuru Emmanuel uhasanga ibirundo by'amahembe wo kwibaza mbere ko ariho bayata kuko usanga yarafufuye. Mu mfuruka z'urugo niho yashinze imashini sena neza ayo mahembe ikayahiga icapa ashaka. Winjiye mu cumba ateramiramo naho uhasanga ibikoresho bitari bike yahinguye: amasahani, ibikombe, ibikomo, imigufu, amahereni, ibisharizo byo mu nzu n'ibindi. Mu ntango yakora wenyine ariko ubu hari urundi rwaruka rugera kuri 15 yakiriye kugira ngo agwigishe mu gaho guhingura ihembe. Niyo Nkuru Emmanuel asanzwe agendana ubumuga bw'ukuguru. Aho mu ruganda rwiwe twamusanze yatwiganiye ku ihembe arizi kuva akiri umwana muto cane.
Iki gikorwa novuga ngo ni cy'amateka kuko jewe nakuze mbona sokuru avoma mu mahembe y'inka yanabika n'amahera mu mahembe bica bimba mwuko mu gademire 13 cyampura n'ishyirahamwe ryarimo ryigisha ibintu by'imyuga n'ibyo by'amahembe birimo ca ndabibamo kuva icyo gihe ca ndabikora ndabibandanya kugeza ubu refashwe mu mugongo n'ikigo Page.
Mu gihe abagenzi biwe bashika kuri 20 batanguranye bagiye baraheba kwiga guhingura amahembe yarajyumye ko arabandanya acatangura guhingura amahembe abamubona bakamutwenga.
Ubwa mbere n'ukuri bakimbona barantwenga bakagirana mugabo mu nyuma bamaze kubona jewe n'imodoka abazungu baza kuwushorera basanga ahantu nimwo nkorera n'ukuri baragarutse baribura ariko nta kundi.
Kubw'uwo muhinga guhingura ihembe ntibisaba ubuhinga bwinshi.
Si ibintu vya hatari amahembe turayafata tukayateka mu mavuta hama tukayamaforoma atandukanye ivyo tuba dushaka gukuramwo nta birebire birimo kabizi.
Icateye intege Niyo Nkuru Emmanuel batazira amahembe ni ukugene yabonye ivyahingura bihurumbirwa n'abavuye mu mahanga bakabigura kandi babishimye. Ubaremeza neza ko ivyo akora abifise ubwiza budasanzwe.
Umuntu nashoboye gukora ishyirwa mu mahembe nyine cyubahiro umukuru w'igihugu General Neva Evariste akarito sone pasa ntibiba byoroshye. Ibintu byanje bibarizwa mu ngoro z'abubahwa.
Mu byo akora harimo ibituma amatara yo mu nzu abonesha neza, ibyo nabyo nibyo bizimbye gusumba ibindi. Akabigurisha umuriyoni n'inusu w'amafaranga y'amarundi. Mahembe ntadandariza mu Burundi gusa no mu mahanga arafise y'amasoko.
Ibyo duhingura birajabuka kugeza za Buraya nk'ubu ndafise isoko mu Bubiligi, ndafise amasoko Bujumbura, mu gihugu hose baradushorera mu ma exposition atandukanye za Kenya, za Tanzania, za Uganda. Iyo hageze mu ma exposition turabadatangwa. No kuvuga amasoko ku by'ukuri yarahari. No kuvuga hari abatugurira hano, hari abagira amakomande tukabarungikira mu ma exposition turavyitwarira. Ego.
None uwo mugabo wubwejeje hehe uwo muhinga? Niyo Nkuru Emmanuel arashima ko amaze kujabuka imbibe z'u Burundi akaja kurata ibyo akora mu mahembe. Mbere n'ubushikiranganje bw'imico kama bwaramuhaye urupapuro rw'iteka ariyemerera ko ageze ku rwego atokwihutira kuja gukora akazi ka leta.
Icya mbere cy'agaciro ubu ndamaze kugura parasera zishika 2 ajya ku muyaga. Imwe kugeza ino saha ntiri munsi ya 15 miliyo. Aha muravye haje imbere yanje hari iraro ry'ingurube nimigeze kamera induru rimwe iyo bicutse ngasamara kuzigaburira naje nkagira n'ubwoba. Uno munsi umwuga urantunze nta nakandi kazi sise. Sino dondora n'ibyo je maze duhuye nambaye ntiwomenya ko ndumuntu mpingura amahembe. Aho kwibaza ati n'umushikira nganza arimo agenda n'amaguru. Kubwiki kubw'umwuga kandi kugeza ino saha nawe umpamagarira akazi ka leta. Numanza kubaza amahera umpemba ngahe kwari.
Mahembe afise intumbero yo kuzoba umugwiza atunga agatanga n'akazi kugwaruka.
Ubu kugeza ino saha si ukuvuga ngo umariye iki? Ndi kwababa kuba mugitegereje abagwiza atunga kuko ubu ufise vision yo gutanga akazi ku bantu bashobora kwababa 50 mu bajene bashobora kwababa 50. Kuko kuba ndi mu Burundi ngomba kubaho hariho icyo ndamariye igihugu canje cy'u Burundi kuko carandeze kirandera ubu nanje ngomba kugira icyo ndakimariye.
kugira ashobore gushimisha abagura ibyahingura byame biri ku isoko. Mahembe yifuza ko mu ruganda rwiwe hahora abakozi 20 bakora amasaha 8 bataruhuka. Afise kandi icyifuzo cy'uko uruganda rwiwe rwohinduka ishure y'ubuhinga rwaruka rukamenya uwo mwuga usanzwe umutunze. Ariko uwo muhinga harafise ikibazo cyo kuronka mahembe. Uretse ko ubu inka z'amahembe ziriko zirasubirirwa n'iza kijambere zitayafise, niyo nkuru Emmanuel avuga ko ni Tanzania zoshika kuyagurayo mu gihe yo yabura mu Burundi. Amahembe kandi araniganirwa ku mabagiro. Mahembe asaba ko ubwo butunzi bwo kingigwa nibuherere mu mahanga.
Kindi mbona kimbangamiye ni kena ry'amahembe, kuko nababwiye ko ku mabagiro abanyamahanga bafashe amasoko. Rero nkaca ntera kamo banyine cyubahiro abayobozi bacu kuva ku rwego rw'intara n'ahandi. Ubu butunze bw'igihugu bwama busohoka bugiye mu mahanga kandi natwe tubukeneye. Ni ukuri bagerageze kuraba ingene bukingira ubutunze bw'igihugu bwoye kugenda umenga abategeke cyangwa abantu ntibabona ko turimo turanyagwa.
Emmanuel niyo nkuru ateraka mu gwaruka kutaniganira kuba baburamatari canke bamustaneri, ahubwo bijukira imyunga bakore bagwiza umwimbo bave mu bukene.
Ibintu byo kudeka tubireke, nitwege bo guteza imbere igihugu. Iyi myidogo ngo igihugu kirakenye, none ushaka president bare bazoza kukurimira ngo injya zirakenye, fata iso kurime urabe ko injya zitaboneka. Ukazusanga umubyeyi afise itongo riva ngaha kugeza hariya, mugakoze usanga ngo umwana ngo yagiye guca amafaranga, itongo yasize aritaye riri kuragigwamwo riri gupfa nabi, mugakoze amva ngo injya zarakenye, none ushaka izonjya zirimende. Dukura amaboko mu mpuzo, rero ibyo byose turondera bizoboneka biciye mu maboko yacu.
Mu bamaze kwitaba kamo ka mahembe ni Minani Janete, umwigeme w'imyaka 23. Yatanguye kwiga guhingura ihembe haraciye imyaka 2. Ahageze mu bumenyi harashimishije, kuko nawe hari ibyo ahingura kandi akabironkamwe inyungu.
Mu bisanzwe nk'akarusho jewe maze kubonamwo, ubu ndashoboye kwigurira buri kintu kimwe cyose mba nkeneye, kuko iyo nkoze nk'akantu hari igihe nshoboye kuronka nk'agakomande ku ruhande, hama ugasanga ndakoze nk'ubwo nyene nko mu minsi 3 ugasanga ndakoreye nk'inoti ya 50 ubwo nyene amakashi nkaca ndayaronka. Urumva mu icyo gihe icyo mba nkeneye nicyo gihe nshoboye guca ndakicishobotse.
Minani Janete asaba urwaruka rwahejeje amashuri rutararonka akazi muri leta ko gutangura kwiga imyuga kugira ngo rugire ico rwimariye n'ico rumariye igihugu.
Bisanzwe nk'ico no bakebura by'ukuri ubu akazi gasanzwe nk'uko buri muntu wese ashoboye kwironderera akazi, cyane iyo umuntu ashoboye kubona afise umwuga urashoboye kuvuga ati by'ukuri jewe uyu ni umwuga ndawunezererewe ndashoboye kuwukora. By'ukuri kandi nta kintu tunaniwe gukora, dukwiye gukura amaboko mu mpuzo natwe tugakora kugira ngo buri muntu wese agire icyo yitejeje imbere.
François Garukira Intwari, umukozi wa leta mu gisata cy'ubuganga Nyanzarake, nawe aratangarira ubwiza bw'ibyo mahemba hingura.
Turabitangarira nk'uko kumbure n'abantu bose bava hanze, abarundi baba hanze, abazungu bahora babitangarira cyane iyo babonye ahantu abyerekanira ibyahingura. Benshi birabatangaza bagatangura kuvuga ati mbega bihinguwe muki. Rero birateye igomwe, ni ibyo kurata, ni ibyo guteza imbere, ni ibyo no gukwiragiza bigashika hanze y'igihugu nk'umwuga udasanzwe ukogwa mu Burundi.
Amaze kubona ibyo mahemba hingura yaramusabye kwiga uwo mwuga. François Garukira Intwari:
narashimye ko noja kwiga uwo mwuga, ndanabimusaba nawe aranyemerera kugira bikunde uwo mwuga. Ibyo n'amahembe asanzwe arangura bije no mu nyandiko kugira ngo uzobashaka kubyiga abibone mu nyandiko, abone n'amasanamu yabyo, amenye n'uko bihingurwa mu ihembe ry'inka, hanyuma umwuga uheze utere imbere.
None abagura ibyo mahemba hingura abo baba bishima. Idrissa mu kazi akunda kwambara ibihinguye mu mahembe kuko atangorane bitera umubiri wiwe.
N'abagenzi banje babibonye ndabyambaye, ubona nabo bariko barantuma turondere. Rero ku muntu uwo ari we wese yumva ko akunda kubungabunga ibidukikuje, akunda kugira ngo afite ibandanye gutera imbere muri rusange, yohagarika gusuma ibintu bikoze mu byuma canke ibintu bigira ingese, kuko izo ngese ziradutera mu makanseri, indwara zitandukanye. amaleji atandukanye mu gamahembe amahembe ni kintu kidafite yariyo yose kandi gisa neza ko afite ibara ritandukanye
ni heze gire arine nawe anezegwa nuko aba yambaye ibyahinguriwe mu gihugu ciwe kandi bigakogwa n'umurundi
kare twahora twambara ibyahinguwe n'abaduzungu ariko ubu tukaba twambara ibyahinguriwe ngahi Burundi kandi bigahingurwa n'umujene wo ngahi Burundi ni ukuvuga rero mu gihe ubu byambaye twumva tunezere kubera tuba twambaye ibyahinguwe mu mahembe kandi byahinguwe n'umujene w'i Burundi atari bya bindi byo hanze kubera uba wambaye ikintuzi yuko Mathieu Premier yariyo cyahinguwe muri iki kandi ni ikintu ubuvuga uti gifite agaciro tuguma tugaruka hahandi kubera kiba cyahinguriwe ngaha mu gihugu iwacu
Idrissa Mukazi yongera ko kwambara ibyahinguriwe mu Burundi ari uguteza imbere no kumenyekanisha karanga ku Burundi
kuko ni mu mwanya w'umuntu kumenya iby'iwacu ari umunyamahanga ni umwanya wo kugira ngo uwo muntu amenye urukundo dukunda igihugu cacu canke ubutaka bw'iwacu mu gihe tuko turakoresha ibintu by'iwacu bisa n'ibyo bakora mu vyuma ndi baza kwa ibintu bihimbaye cyane rero mahembe staha habandanye imana muzigame hanyuma abantu batandukanye bijukire kumwegera bamubaze kubikorwa kugira tubize igitigiri c'ivyo bikorwa ku isoko
kubijanye n'igiciro ni heze gire yarine ntiyidoga
ntabwo twovona amafaranga menshi ahubwo twovuga yuko ari amafaranga make kuko ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye si ikintu wambara uno munsi canke je uvuge ngo cavunitse cagize biba bikomeye cyane no kuguruka hasi usanga ubikora gikomeye
Mu ihembe rimwe ripima ibiro bibiri rigurwa amafaranga 30,000 by'amarundi. Mahembe ashobora kurikuramwo ibintu biciye amafaranga 100,000. Kugira amahembe arushirizeho kumenyekana no kudandaza ibyahingura asaba ko yoronswa ibikoresho bigezweho kandi kugira ngo akore byinshi mu mwanya muto. Yifuza kandi kibanza cyo kubidandarizamwo mu bisagara bikuru bikuru mu Burundi. Arifuza kandi ko mutuganuke duhabwa abanyincubahiro iyo bagendeye u Burundi. Ndi hojemwo ibyahingura byanditswe ko byahinguriwe mu Burundi gurutse u Burundi bwo rushizaho kumenyekana neza n'abagashoregwa kurusha
neho tujye mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali rumaze kwanzura ko ikirego cyatanzwe n'abashumba batandatu bifuza ko Paul Gitwaza yirukanwa ku buyobozi bw'itorero Zion Temple kitakiriwe asumutakaboye
Numwanzuro ujutesha gaciri byasabwe n'abashumba bari mu bashinzwe itorero Zion Temple basaba urukiko rwisumbuye rwa Gasabo kwemeza ko Paul Gitwaza atakiri umuvugizi waryo kuko bemeza ko bamwirukanye abapastori batandatu bari banditse ni Bishop Claude Jessa Dieudonné Vuningoma Pierre Kaberuka Richard Muya Charles Mudakikwa na Paul Daniel Kukimunu Icyemezo cy'urukiko cyasomwe baregwa n'abarega nta n'umwe uri mu rukiko naho kandi byari bimeze ubwo bitabaga urukiko bwa mbere mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 nabwo yaba baregwa ndetse n'abarega nta n'umwe wagaragaye mu rukiko usibye abunganizi babo urukiko rwafashe umwanzuro ku nzitizi yari yazamuwe n'abahagarariye abaregwa aribo Paul Gitwaza n'ikigo cya leta gishinzwe imiyoborere RGB abunganira abaregwa bavuze ko abashumba batandatu bari inyuma y'icyo kirego batabifitiye ububasha kuko umuryango ushingiye ku myemerere za Zion Temple yoborwa na Paul Gitwaza kandi akaba atari we watanze ikirego bavugaga ko abashumba bareze bari bakwiye kubikora mu izina ryabo kuko batayoboye umuryango kandi bakaba batari babiherewe uburenganzira na Gitwaza abunganira Gitwaza bumvikanishije ko ari we muyobozi wemewe bavuze kandi ko abatanze ikirego batabanje gutakamba ibyo kwiyambaza urwego ruri hejuru y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB nk'uko amategeko abiteganya izi nzitizi nizo umucamanza yaciriyeho urubanza kuri uyu wa gatanu maze urukiko rufata umwanzuro uvuga ko ikirego cyatanzwe n'abapastori batandatu kitakiriwe navuganye na Pastor Tuyizere Jean Baptiste umuvugizi w'itorero Zion Temple ambwira uko bakiriye iki cyemezo
Umwanzuro twawakiriye mu buryo butatu uburyo bwa mbere twadushimishije kandi tunashimira Imana kuko niyo itanga ubutabera bwuzuye kandi ku gihe gikwiye icyakabiri dushimira ubutabera bw'u Rwanda, cya gatatu dushimira leta y'u Rwanda kuko yahisemo kugendera ku mategeko kandi igatanga ubutabera bwuzuye.
Hari gahunda mufite yo kuzongera gusubira na bari abantu wenda ngo nk'abantu b'Imana mwongere mwe mwabana neza nk'uko byahoze?
Nicyo cyifuzo cyacu, abana b'Imana bagomba kubana neza kandi bakabana neza mu bihe byose.
Nagerageje kuvugana n'umwe mu bavoka kandi bahagarariye abareze, ntifuza gutangaza amazina ye, gusa yabwira Ijwi rya Amerika ko batarasobanukirwa neza umwanzuro w'urukiko, kusibye gusoma ko ikirego kitakiriwe, ko bataramenya niba inzitizi zose zatanzwe n'uruhande rw'abaregwa aribo Gitwaza Paul ndetse na RGB zose zaremewe n'urukiko. Uyu munyamategeko utashatse ko dutangaza amazina ye ndetse n'imyirondoro ye, yasobanuye ko hari inzitizi zatanzwe zitari zoroshye gushyirwa mu bikorwa. Nk'ababunganira Paul Gitwaza bavugaga ko mbere yuko abo bapasiteri barega bagombaga kubanza gutakambira inzego mbere yuko bajya mu nkiko. Uyu munyamategeko yasobanuye ko ibi bitari gushoboka kuko batari gutakambira RGB isanzwe ifite mu nshingano kugenzura amatorero, kuko ariyo yabangamiye umwanzuro wo kwirukana Paul Gitwaza, bityo nayo ikaba iregwa. Umunyamategeko wunganira barega yasobanuye ko kugeza ubu barindiriye kubanza kubona kopi y'urubanza bakamenya niba bazajurira cyangwa se bazatanga ikindi kirego. Intandaro yatumye abashumba bo mu itorero Zion Temple bagana inkiko itangirira mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize, ubwo abashumba batandatu bishyize hamwe bakandikira Paul Gitwaza bamumenyesha ko akuwe ku mwanya wo kuyobora Zion Temple. Mu mpamvu zatanzwe, abo bashumba bagaragaza ko Paul Gitwaza afata imyanzuro ku giti cye ndetse no gusesagura umutungo w'itorero. Icyifuzo cyo kwirukana Gitwaza ariko nticyashyizwe mu ngiro nk'uko byifuzwaga ku rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, rwavuze ko ibyakozwe binyuranije n'amategeko. RGB yavugaga ko abirukanye Gitwaza batabifitiye ububasha kuko umuyobozi w'itorero akurwaho n'inteko rusange. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, umuryango urengera abanyamakuru, Committee to Protect Journalists, uratangaza ko abanyamakuru batari munsi ya 53 bari bamaze gupfa mu ntambara hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas. Fidel Niyongabo.
Ishirahamwe CPJ ryavuze ko mu bamenyesha makuru bamaze gupfa 46 muri bo ari abanyapalestina, abanyayisraeli 4 n'abanyalibani 3. Ishirahamwe CPJ ryatangaje ko ukwezi kwa mbere kw'ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas kwihaye inkumbi kurusha ibindi bihe ku bijanye n'abamenyeshamakuru. Kuva iryo shirahamwe ritanguye gukurikirana abamenyeshamakuru bishwe mu mwaka w'1992, igisirikare cya Israel cyaratangaje mu ntango y'intambara n'umugwi Hamas ko kidashobora kwemeza ko umutekano w'abamenyeshamakuru zoba ari wose. Mu bamenyeshamakuru bapfuye harimwo Bilal Jadala, yari umuyobozi w'ikinyamakuru Press House Palestine. Jadala yapfuye ku munsi w'Imana igihe bombe yasambura imodoka yarimwo. Iminsi mike imbere yaho, mugenzi we Ahmed Fatima yakorera televiziyo yo mu Misiri Al Kahera New TV, yakoreye kandi ikinyamakuru Press House Palestine, yarishwe mu gitero cy'indege z'ingwano za Israel mu ntara ya Gaza. Ikigo mpuzamakungu kijejwe itangazamakuru ku isi gikorera mu gisagara cya Vienne mu gihugu cya Autriche, International Press Institute IPI mu mvunyapfunyo, cyatangaje ko benshi mu bamenyeshamakuru bapfuye bahitanywe n'ibitero by'amabombe by'indege z'ingwano za Israel mu ntara ya Gaza. Ishyirahamwe CPJ ryarateye iteka Jadala yakoranye naryo mu gufasha kugira ubushakashatsi ku bitero n'ihonyangwa ry'ubwigenge bw'abamenyeshamakuru mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Sherif Mansour akurikirana ubushakashatsi mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi mu ishyirahamwe CPJ yatangaje ko iyicwa rya Jadala ryagize ingaruka zikomeye ku bijanye no gutangaza amakuru mu ntara ya Gaza. Yavuze ko abamenyeshamakuru bagera miyo bikomeye muri iyo ntara mu gihe baba bariko batanga amakuru ku ngwano yahitanye ubuzima bwa bagenzi babo batari bake. Abamenyeshamakuru babiri ba televiziyo Al Mayadin yo muri Libani barishwe ku munsi wa kabiri hafi y'ikilometero n'igice ku rubibe Libani hana na Israel. Iyo televiziyo yagirije Israel ko yishe n'impaka abamenyeshamakuru bayo. Umushikiranganji wa mbere w'ifata kibanza wa Liban, Najib Mikati, yavuze ko bagandaguwe. Leta ya Israel yarafashe ingingo mu ndwi irangiye yo guhagarika ibiganiro vya televiziyo Al Mayadin mu gihugu cose. Yatangaje ko yafashe iyo ngingo kubera amakuru ishikiriza agera muri umutekano w'igihugu. Israel yavuze ko televiziyo Al Mayadin izwi ko ishigikiye abanyapalestina n'urunani rwo mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi ruyobowe na Iran rurimwo umugwi Hamas. icegera cy'umuyobozi mukuru wa televiziyo Al-Mayadin Bahia Halawi mundu wirangiye yabwiye ijwi rya Amerika ko yemera ko ingingo ya Israel yafashe yo guhagarika ibiganiro
bya Fidel ntashobaye kurangiza iyo nkuru kubera ikibazo cy'umwanya nshuti mwari muduteza amatwi reka tubashimire ko mwakurikiranye ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma ibihe byiza.